Healthy drinks Kirundi language. Ibinyobwa bizana amagara meza. Iri tangazo bashira ku ruhome ryerekana ibinyobwa bitandukanye bimwe bimwe bisumbye ibindi akamaro mu gushigikira amagara meza. Ibinyobwa bisumbye ibindi wohitamwo ni biva mu bisa n'urwatsi rutoto. Uko biri kose amazi meza n'amata ntibisigara inyuma. Amazi meza niyo soko y'ubuzima. Wohitamwo kwama uyanywa mbere ukanywa menshi. Ukwiye kwitwararika kunywa amazi menshi ku munsi. Amata mashasha n'ingaburo nziza uyanywe imisi yose. Umugwi w'ibisa n'umuhondo uri mu byo twobanza kwitondera mu kubikoresha. Uyu mugwi ugizwe n'ibice ijana ku ijana amake ava mu vyamwa. Amake ntarimwo ingaburo ibereye ubuzima nko kurya icamwa bwite. Uramutse ugomba ico kunywa wohitamwo n'imiburiburi amake atongererejwe isukari. Umugwi w'ibinyobwa bituruka bitukura uri mu binyobwa twokoresha rimwe rimwe. Korodiale, ibinyobwa vyoroshe, ibinyobwa vy'abanonora imitsi, ibihimba vy'umubiri na cyane cyane abakinnyi hamwe n'ayandi make, no kuvuga juice, bifise amake ari munsi y'ibice 50% navyo biri muri uyu mugwi w'ibirimwo isukari nyinshi.